radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Miriwe mwebwe mwese mwese mukurikira ibigano byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira Abantu barenga 16,000 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabafatiye ku gitsina mu Burundi mu mwaka umwe 2023 muri abo habigeme n'abakenyezi baharugwa mu bice 85% ibi byashikijwe kuri uyu wa kane hatanguzwa icese isekeza y'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme arico gituma leta yemeza ko igiye guhindura ingene ayo mabakurikiranwa hari ubusuma bumaze iminsi bukogwa mu mihana ayo muri karitiye Kamesa bita Kamesa yo haruguru aho ni muri zone Musaga muri komine Mugere y'Intara ya Bujumbura ababukora ntibaramenyekana ariko abahaba bafise ubwoba mu Kayanza ni mu ntara ya Butanyerera akene babigisha barenga 360 kugira hazibigwe ibihengeri by'abigisha bamwe bahebye akazi bakaja gukora mu mahanga abandi nabo bakaburijwe n'imbo zitandukanye ariko gujika n'ubu batarasubirizwa ubutumwa majwi abashikira ni Mathieu habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kubaramutsa abantu barenga 16,600 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabafatiye ku gitsina abo barimo bituye ibigo bitandukanye bibafasha mu mwaka umwe 2023 muri abo ibice biharugwa muri 85% n'abakenyezi n'abigeme ibyo mu gihe ca none bisigaye binakogwa biciye mu buhinga bwa none leta y'u Burundi yemeza ko kubera ibyo higiye guhindura ingene ayo mabakurikiranwa buri gihe mu gihe kuri uyu wa kane ari wa nguzo icese sekeza y'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme isekeza ry'amari tunganywa ku isi buri mwaka ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega umutamukanyi umukuru w'igihugu yahamagariye abakenyezi kugamurukira abagabo babo kugira ngo bamwe birinde guhohoterwa n'inkuru tubaza Aniseti Ntanguvu akorera Gitega
ibitigiri by'abantu bitura ibigo by'abafasha abashikiwe n'amabi yafatiye ku gitsina bigenda biduga umushikiranganji utungane n'iterambere dakumira bivuze kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki mu birori byo gutangura icese isekeza y'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme France Begin yaserukiye umuhuzabikorwa w'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi yashikirije ko abantu 13,377 aribo bakorewe ayo mabi mu mwaka wa 2023 muri bo 111,570 bangana 85% bakaba barabigeme n'abakenyezi umushiranganje Artemo Katihabwa yerekanye ko imvo harimwo ihindagurika ry'amayeri y'abakora ayo mabi n'abantu batembera barenga imbibe bakadukana ingeso n'imico zidahuye n'akaranga k'abarundi ashikiriza ko hageze guhindura imikenyuro yo kugwanya abakora ayo mabi
abantu baratembera bakarenga n'imbibe z'igihugu bamwe bamwe bagatakaranga bakazana ingeso zidahuye n'imico n'imigenzo igenga abarundi n'abarundikazi nico gituma twiyemeje kwama tugira amasuzuma y'ibikorwa dukora gutyo tubone kwama duhindura imikenyuro yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi nabigeme kugihe
umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yavuze ko amabekorerwa abakenyezi nabigeme asubiza inyuma imiryango uwo yakorewe akihebura abana bagasubira inyuma mu bumenyi icanke bakanywa ibiyaro mutwe biturutse kuri iryo hohoterwa atera kamo gutyo abarundi gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi atari mu kwandagaza abandi akebura n'abakenyezi kugamburuka kira abagabo babo mu miryango na bugingo harimo nabo abaturubikwa n'abatambukanyi babo
abagabo murakwiye kubungabunga abakenyezi banyu nabo turakwiye kubagamburukira kugira ngo abagabo ntibagira gahinda muri byose na hose mu bakenyezi nitwa bagamburukira muri byose na hose hari n'igihe n'intandaro yo guhohoterwa yo biva ngaho nyine
ane se ntanguvuga Gitega Radio Indundi Culture
Mubijanye n'umutekano hari ubusuma bumaze iminsi bukogwa mu mihana yo muri karitsiye Kamesa iyo bita Kamesa yo haruguru muri zone Musaga muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Ubwo busuma bugwira mu masaha y'ijoro ababukora bamena amazu canke bagategera bahita bakabambura ibyo bafise. Abaho ntibahuriza kuba bukora ariko basaba kwico gice coshigwamo abajeje umutekano. Urwego rujeje intwaro mu Kamesa ntiruhakana ibyo ngo rumenyesha ko ibyo byo babikogwa na rumwe mu gwaruka ruguma kumarigara runihereza inzoga n'ibindi biyayura mutwe. Abo batware nabo nyene babona ko ico gice co komezwamwo ingingo zo gucungera umutekano. Odiro Nkejimana.
Ikibazo c'ubusuma bwo mu mazo kimaze giye kivugwa mu Kamesa zone Musaga komine Mugere ntara ya Bujumbura kimwe mu biteje impari kuba haba. Umwe bavuga ko abukora arabama bicaye kumarigara igitondo n'ijoro abaho bagashima ko ari kimwe mu byo baherutse gutogwa biboneka ko bahagurukiye.
Hano mu Kamesa umutekano urameze neza kiretse gusa ko badufise ingorane y'abantu baducamwe ugasanga biba nk'utuntu duto duto ugasanga nakayibwe ikintu iyo bafashwe turemera inzego dufise ko zikora zirakora no kuri kandi barakizura.
Abandi nabo bavuga ko nyabuna bukogwa na bamwe mu barara barakizura ijoro bari mu migwi cungera umutekano muri ico gice.
We ngamu Kamesa n'abantu ngabari biba ngo batera makazi ahabwa bunyene bigyanwa na basekirite bo bunyene babasuma
ariko baravuga ko hari amazi akivuga amatelefone
ah mu Kamesa kubera ahantu twicara akakarika ahabwo ni babandi nyene bigyanwa na basekirite basizeho ahabwo ni bunyene ngyango biba
imyidogo ntigarukiraho. Harabandi bavuga ko nubuzi bakorera bwo kwikorera imizigo babura buzwamwo badakubiswe bagatoza amafaranga atagira igitasi na kimwe.
Uri mwari twa kiyoka uratashe ukazubona ukubitwe mu kayi wumva abo bantu aribo
abanyagihugu baho mu Kamesa basaba kwico gice cozanwa mu bapolisi. Odifax inkuru nziza umwe mu bajeje intwaro ko nzego zo hasa mu Kamesa arahakana ko ubwo busuma bukogwa na bamwe mu bari muri komite y'umutekano akemeza ariko kwico gice kibonekeza mu busuma nk'ubwo akavuga ko bukogwa na rumwe mu gwaruka akenshi usanga runa aba agahamagara inzego za leta zimukurira kuhagarukira.
Kenshi usanga batakiba no mu miryango yabo usanga baba mu bibomoka by'imyonga ko kenshi twatubafata. Hari inama yaheruka kuba muri zone Musaga irimo abajejwe umutekano mu gipolisi no mu gisirikare baratwemera kuza barazunguruka mu ijoro basanze ahantu haramarigara nk'ayo bakaca babatwara bakanahanwa bakaca batanga n'ihadawe igihumbi mirongo ibiri ryinjira mu kigega. Ibyo twarabonye barabidufashije cyane kose uko nino barashikayo byaratumye ubwo burigararigara busambuka cyane.
Amakuru ava mu Kamesa kazwi nka Karuguru akaba yemeza ko atandwi zibiri zihera atabaye ubusuma bwo mu nzu ababukora bo babakoresha ifunguruzo zishobora kugurura imyanga itandukanye bo bita passepartout.
Ishyirahamwe urikome gishinze kugwanya ibiture n'isesagugwa ry'ubutunzi naryo rivuga ko ryatanguje isekeza ry'iminsi 16 ryahariye ingamba nshasha zo kugwanya igiturire. Mu byo ritegekanya gukora harimo amahimiriza ku mpande zitandukanye kugira ngo igiturire kigwanywe koko. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane umukuru wa Oricom yavuze ko mu Burundi giturire gifatwa nkibore kuko igihugu cashinze n'amategeko bijanye ariko ntihagire igihinduka. Gabriel Rufyiri yabona ko igiturire kitagwanijwe bizogorora ko imigambi y'iterambere ishika kwihangiro.
Burya igiturire mu by'ukuri ni ibore kuko ahantu cyamaze kwirara abantu bacamera nk'ibyigenze mwe mwari mwigere mubona hitike kuri baho rikamara imyaka 20 depuis 2006 ntagire umuntu numwe ashobora kubatswa ikintu kwa kandi gutunze ikindi naco cerekana ko igihugu kibacara maze kumungwa n'igiturire usanga rezo me politike arabadandaza nka kino gihugu uramutse uvuze ngo abantu bari mu nzego z'igihugu ntibadandaze cucika umwasi w'abantu bose icyo bitambiro ni made za fere ntigishoboka kukubera none mwabuza kudandaza hamwe n'umukuru kanaka umujenerale umushikiranganje ntibikunda gacu usanga ndibo bibere mu afere gusa mu miti mu isukari mu bitoro mwibi muri biri ntibikunda. Ingingo ya 36 y'ibwashingiro ivuga iti umuntu wese ahamagarwa kwingira itunga ry'igihugu. Nico gituma ibi tubivuga tweruye tuvuga tuti itunga ry'igihugu rigomba gukingirwa. Rero tukibaza neza yuko igiture kitagwanijwe ibyo tuvuga byose n'imigambi iri ngaha nta mugambi n'umushoboro kuko buya igituma abantu banjyana ziva mu gihugu n'ibyo bita resinegalite sociale bamwe bashaka kurya iby'igihugu abandi ngo babirabire hariya aya nko kumenya n'ibibarabo. Nico gituma mvuga nti tutaravye neza turashobora gutembagara twese tubona kuko igiture nabivuze ni rusenya nzuri Rugi nkizera neza yuko mu yiminsi 16 tuzoba twafasha ingingo n'ingamba kwese turi hamwe kuko n'urugamba tarimwe yoshobora gusigara inyuma.
Radio Indundi Culture.
Radio Inundi Kulturu turabandanya nano makuru imigwi itandukanye bagendana ubumuga mu Burundi ridoga ko muri kino gihe bikoresho nyunganira ngingo byadugijwe ibiciro bituma hari abataka ibironka imyaka iri kwiraba bibiri nkuko babivuga. Umugwi w'abantu umenyesha ko kare leta yahuri burihira ibice 80% by'amafaranga asabwa kugikoresha icyari cyo cyose nabo bagaheza bakirihira ibice 20% ariko ko bitagikorwa. Ibi rero biriko bibabera intambamye mwirango gwa y'imirimo isanzwe itunza abo bagenda n'ubumuga basaba ko iyo ntererano ya leta yo kwamaho. Ariko mu itangazo ryasumwe ku munsi wa kabiri mu ntumbero y'ihimbazo ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagenda n'ubumuga, umwunganizi w'umushikiranganji mu byajejwe harimo abakozi n'akazi yavuze ko mu bufasha leta yaho ribaronsa atakirahinduka. N'inkuru ya Diodone niyo yanzigamiye.
Imyaka ya ba bibiri irarangiye abagenda n'ubumuga badashigikirwa na leta mu bijyanye no kurihigwa ibikoresho simburangingo n'ibikoresho nyunganirangingo. Anne Marindo w'Imana umwe mu bari mwishiramwe riharaniye neza y'abakenyezi bagendana ubumuga gitwa mu rurimi rw'igifaransa Association des Femmes Handicapées du Burundi Les Vaillantes ari mu bidogera igihagarara ry'iyo mfashanyo. Aha amenyesha ko batakimenya nabo bitura kubera intunganyo nshasha y'igihugu.
Twege kugira ngo dushobore gukoresha des appareils orthopédiques ntibaratubwira neza ati umuntu azokenera bekiye azogenda tore bon hehe bayimu hehe ko kare wagenda tora bon muri ministere ukacuja kuri senki zito canke igitega muri senari ugakora uhejeje ukacuja na fagitire ministere kazori amajwi naguma numva yabana kugira ngo twaragiye batubwiye ngo byarahagaze.
Urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi bo bamenyesha ko biriko birabagira ko ingaruka mbi. Uyu ni Kasiano biza bigomba aruramutswa
aracari intambamye zo kuronka ivyo bikoresho ni bikoresho bizimbye mbere y'imyaka ingahe iraheze abagendana ubumuga aronswa ibyo bikoresho kandi murumva yuko ingorane cyaziba nyinshi kwagenda no umuga ugereranije nuko byahora mu myaka iheze. Ubu novuga nti byasubiye hasi gusumba uko byahora mu myaka irenganye.
Ubushikiranganye bujejwe abakozi n'akazi bwo bwemeza ko wagenda no ubumuga bashigikirwa mu gihe kuri uyu wa gatatu Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abagenda no ubumuga. Mu itangazo ryashikirijwe n'umwunganizi w'umushikiranganje Merancien Etabu yavuze ko abo bantu bo muri uwo mugwi baronsivye bikoresho.
Umugwi w'igihugu jejwe gukurikiranira hafi ibikorerwa byose abagendana ubumuga utandukanye uramaze imyaka 6 uri ku kivi. Hari n'ibindi bikorwa byakozwe nko kugorora no kuronswa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza.
Amanda yuko ivyo bikoresho bizimbye aho hari nibigugwa amafaranga y'amarundi yabawe miliyoni 2 n'abahabwa makinga ku mwaka bakaba baragabanutse aho bavuye ku bantu 200 baja ku bantu 18.
Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Abigisha baba ba 70 yo muri komine y'Indero ya Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera nibo bahebye akazi mu buruhuko bw'ici buheze hamwe no mu ntango z'umwaka w'ishure turimwo 2025 muri abo wabigisha 46 bari bafise impamyabushobozi za kaminuza. Umuyobozi w'Indero muri iyo komine Jean Paul Nzohabonayo amenyesha ko bamwe muri abo bigisha bashizwe mu mabanga ajanye n'intwaro abandi nabo baja hanze y'igihugu kurondera ubundi buzi. Kugira ngo rico gihengere kizibigwe ubuyobozi bw'Indero mu Kayanza buba burikora kubigisha babakutsa kivi ariko bukabona ko ibyo bidakwiye. Umuyobozi w'Indero wabona ko kugira ngo ico kibazo gitorege umuti by'ukuri komine yose ikene yabigisha barenga 360.
Bamwe bagiye mu by'intwaro abandi bariko baraca hanze kuronderayo ubuzi butandukanye. Abigisha bamaze kuva ku kazi nabigisha 69 ngaha muri komine abenshi barabize za kaminuza ariko rero abo bose by'ukuri ntibagiye ngo bagiye mu mahanga. Bamwe bavuye mu kazi ku kwigisha bagiye mu ntwaro muri komine. Hariho abahereye abirukanye mu kazi kubera amakosa atandukanye n'abandi bahebye kubera imyaka y'akazi. Abigisha bakenewe ngaha muri komine Kayanza bangana 367 aho 30 muri bo ari abo mwaya mashure y'incuke amwe mu kinyamazuru twita prescolaire 246 nabo mashure shingiro mirongo munani na batanu nabo mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro batandatu nabo basigaye nabo mu mashuri y'imyuga mu kurindira ko leta idufasha ikaturonsa abigisha kwabaye turi gufashishije abigisha bakusa kivi ibirasi byarubatswe twifuza ko leta yodufasha ikaturonsa abigisha kurugero rukwiye kugira ngo bashobore kuba boturuhurira kuko gukoresha abigisha bakusa kivi rimwe rimwe badafise amategeko abagenga birashobora gutera ikibazo aho akoze ikosa ubura amategeko wisunga kugira ushobore kuba wo muhana
abunguruza abantu bakoresheje amakinga hamwe n'amapikipiki nabo bakorera mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura basaba kongerezwa amasaha y'akazi abo banyagihugu bavuga ko amasaha y'umurango bakora adatuma baronka inyungu baba bifuza muri kino gihe hari ubukene mu miryango abaganiye na radio indundi kwitiho babona ko amasaha yo gukora yo kongerezwa ataco byo kwica kuko kubwa umutekano ukwiye mu gihugu ariko uhugwego rujeje intwara ho ruvuga ko ibyo bitarashoboka mu gihe canone kubera imvo z'umutekano hamwe n'ingene amabarabara atunganijwe n'inkuru ya Krista Rizeharerimana
aba bakora ku kazi ko konguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga cyo kimwe n'amapikipiki basaba ko amasaha bakora ku munsi yo kongerezwa
kimaze imyaka 15 mu barabara make turanganye nayo kwimunganya mu muryango make mugaba twumweje umwanya umwaka rusuka cyakiyongera
uraje umuntu akora nk'amasaha 200 ugacuma nk'amasaha 40 umva ngaha bayungutse wera amasaha yo gutaha acavuga ati reka ngome nkora bukebuke nyamara ari bresemana baranyamana n'abanywa bitanda akora bukebuke amasaha aracahari ndizeye ko nza kuyaroha kongera amasaha nyine tugakora Sekejwa naho yo amasaha abiri tukamenya tuti batwongeye amasaha
abanyagihugu babona ko mu gihe ayo masaha yo kongerezwa harakunguko boronka mu kazi kabo
turafise uruhombo cyane hamwe batwongera amasaha tukigira imbere sogenda neza kuko urabona ku mugoroba niho turonka bakiriye ariko nkubura ngo two twicaye isaha ariko ku mugoroba abantu bari ko bari deplace biyunguruza kugira ngo bashike aho baba Toronga vantaje nini cha.
Berekana ko mu gihe mu gihugu haranga umutekano bakora amasaha 28 kuri 28 kugira bikenore.
Ajya amasaha dutahira umuntu aronka rasiyo yonyine nta kintu avuga yo mushaka ko yokubika n'ibindi cyo. Zogenda neza. Umutekano urahari. Bimeze neza n'ukuri. Umutekano urahari twokora tugakora twidegembeje atangora ngo security rakwiye. Eh nkumwe hatonga umujyango atunze umujyango yoronka amafaranga biyikaziganya naye akoresha mu rugo bikagenda neza.
Tano umutekano ni sawa bize yigoravuga umwanya wanye umutekano ni sawa ntangorane tavuga ati katumaze ku mwanya waba abantu nabo barahe imbere ingene bakiyunganya imbere mu muryango
Musitaneri wa komine Ntahangwa Alexis Havyarimana amenyesha ko ari ikibuze kugira amakinga aguma akora amasaha 28 kuri 28 aravuga nk'amabarabara atabona ibyo tuma haba amasanganya nayo kubunguruza abantu ku mapikipiki agasigura ko harabikeka gahumbezi kugira abace basahura abariko bararengana
Krista Rizeharerimana naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye na Matthew habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijuru ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana